Ibiro ry'ukwibuka Perezida Melchior Ndadaye vyabereye mu gihugu cose ariko nyamukuru vyari ku murwa mukuru butunzi Bujumbura. Abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misa yasomewe kuri Katedrale Regina Mundi, mu nyuma baja gushinga ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza citiriwe ukwikukira hagati na hagati mu gisagara. Anatole Rubenyange icegera ca Musenyeri wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yisunze igice ca 12 cy'intumwa ruka yibukije ko atagushira hamwe ataha barundi bazigeza
urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene urahava ukazimata ukazima abahutu ntibashobora kwatsa urubeya bonyene barahava bakazimata urubeya rugahera abatutsi ntibashobora kwatsa urubeya bonyene barahava bakazimata urubeya rugahera abatwa ni kukuko abahunze batagarutse ngo bave mu magogwa barimwo urubeya rw'Uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye.
Umugambwe Frodebu wandadaye usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi. Siye Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero.
Guhungabanya hagati y'akazi na muntu ntibirahera, urabona abantu bicwa hirya no hino. Demokarasi kandi ni uko umunyagihugu wese aba afise agateka agatunganirwa, siko bimeze muri iki gihugu cacu. Ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasibije igihugu. Ufatiye kuri ibyo gatera kazi na muntu nk'ibintu byo gufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'icyo bazira.
Naho Imana asaba leta gushyira mu nyigisho mu mashuri ivyiyumviro vya Ndadaye nk'uko yamugize incungu ya demokarasi.
Icya mbere na mbere dusaba leta yuko yoshiraho inyigisho zijya migambi nyene n'icyo bahiro Ndadaye yari yashize imbere zigashigwa mu bitabo by'amashuri, haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza, bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira incungu ya demokarasi ni ngombwa ibintu byiwe imwe imwe bateza kwigisha.
Mu kurindira ko biba abakenyezi bategetse bicanye na Ndadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa co kimwe n'abana babo. Jacqueline Karibwami umukuru w'ishyirahamwe ryabo Avode.
Ishyirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa cyo kwibuka no gushyira Perezida Melchior Ndadaye mu ncungu z'Uburundi, hagashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imfubyi ziwe bashyigikirwa. Kubw'ivyo ishyirahamwe Avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka nyen'icyubahiro Perezida Melchior Ndadaye cokorerwa n'abafasha biwe bakwiriye mu mabanga igihugu cari cabashinze.
Ibabaje bamwe sivyo yabaje abandi. Urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abatutsi benshi, muri bo harimwo abanyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa Kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi barabo kuri iseke ibimba. Kuva mwaka uheze leta yategetse ko baja kubibuka batarenga 10. Roter Niyonkuru umukuru w'ishyirahamwe ya Jenoside Cirimoso yasavye leta kureka abantu bakibuka babo uko bavyifuza.
Ishirahamwe ase Jenoside Cirimoso risavye leta y'u Burundi yuko imigirwa nkiyi twunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'iki kiza cy'ihonyabwoko. Uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atari ntije amacakubiri no kugira ngo ngogira ngo bakeya turazi yuko iki kiza cya COVID cyadutse ni viza kuyikingira mugabo ukurikiza amategeko si bamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize.
Zimonsuguru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana kwibubu asaba ko ababiciye bo hano wahisunzwe amategeko.
Kugeza uno munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashoboye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufa fasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora ataho bwegamiye na hamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose.
Umwaka uheze Sentare ntayinzwa y'Uburundi yahanije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera Perezida Pierre Buyoya babisikanije na Ndadaye mu 1993 inyuma ugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko bimu burenganzira bwo kwiregura, basigura ko bafata ico gihano nk'uko atacabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu rimwe amajana 972 inyuma yicwa giwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 93 ingwano zamaze imyaka 10 renga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.